mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe njuti wa kunzi muteza matukubi gani rojira dijugi Amerika isamina na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda. Hano mwisi ya gata na mwikume na Jodiana nina hazwe ngie kuwashikiriza amakuru tuafitie mulikano kanya. Mugihu kuchu Burundi neza na neza munhara ya Kirundo hakomeje kuvuga ikibazo c'imiryango iri kwiratura tura itinya kwicwa yagirizwa uburozi.
Bagiye nabi mugenzi we byishuhune amagiriza uburozi nahoze wari imiryango y'abantu ijana bose bazofatwa ahantu yabibazwe kuko twasanze ari ibintu bitukisha igihugu bitukisha intara.
Aha anatribera mutabazi buramatari wa Kirundo aha gasopo abihanirakana kabamwagiriza kuroga iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Hagataho Uburundi bwatanguye gutanga ibikoresho ishirahamwe mpuzamakungu rikora mu bisata c'abagenda no mugambi ka international riheruka kugana mu Burundi gyahura rikoresha mu ico gihugu idonido ni mukanyisa. Nongere ndabahe ikaze nyuma ya mezi atatu umugabo n'umugore wiwe bagandaguwe batemaguje imipanga bagirizwa uburozi muri zone Kigina ya commune Bugabira mu ntara ya Kirundo mu gihugu cyo Burundi. Habandanya kuvugwa muri iyo commune yindi miryango yangara kugutinya kwicwa kuri iyo mvu. Buramatari w'intara ya Kirundo aragabisha uzokwirahira akica umuntu amwagiriza kuroga ibindi na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Aha kionza nta muntu numwe arigiranye itako ndumurozi mugabo ngeze
kigira basa Venasi numwe mu bafite umujyango bamaze kumenyekana ko bari ko baraturatuzwa muri komine ya Bugabira. Yomotse ava ku itongo yiguriye ku mutumba wa Rugasa asubira ku mavukiro ku mutumba wa Kionza amaze kwagirizwa ko icyo abantu akoresheje uburozi
ko jeho uhora wumva nagiriza yuko twariye umwana wiwe na Yozefu none weho uhora wumva tabimbwiye
munye ntorero nimu wo ku mutumbo wa Kionza ari mu ngorane nkizo we yaheruka guhungira ku mugwa mukuru wa komine atugirwe n'ababanyi bahagufi
ko si cyaraje marije kuza abantu barababwira ati umuntu w'umujyana kwa muganga igihe wagwaye iby'isi canke se akabagwaye malaria murabe neza impave mubeshera umuntu icyakurikiye je naravye gushika muhira numva ko hari ingorane nkizo nacenja mu ruhehe kwitura ababijeje
abo bagirizwa kuroga bavuga ko batabakomoka bamaze guhohoterwa bemeza ko batora abajejwe umutekano.
Narabajije ikibazo kijyanye n'ibyanjye ndangije ku kibazo hashaza umuntu w'umudamu avuga ikindi kibazo uca birangira nkubiswe n'umuryango wanje mama mwene wacu abana mu rugo twese turakubitwa turacoteza nashaka kabisa ku buzima bw'iwanje muntunganirize mwanya kubahwa n'icyo kintu nsaba je umutekano w'ubuzima bwanjye n'umuryango wanje uboneke icyo kibazo barake arakimpatira. Ariko navuga ati naho Imana yova mu ijuru cyewe naho muwa muri ko muranyi cha muri ko muragira gute sinshobora kwemera kari kabishe ntako nimutuma ahubwo mucyorifuni niyo ngira ngo yobagirira n'ingoga kuko cyane sinshobora kwemera kari kabishe. Abapolisi babibonye ko kinone uyu muntu ko mwamugiriye nabi gute mwemere mwica umuntu tubone bakiremera bararasa amasasi barasa masase bakibanshika ku ipikipiki baca banjyana n'umuruhe
uko babisigura kubamerera nabi bitangura babazanira abo bavura
mega ko bandondera wamenya bandondera iki ati wewe te bamvuze yuko utegeza kunyaruka hari umuntu uyo bagwari iwawe ndamwishura ati n'uwo muntu bamuzanye iwanje je ndi muganga ngoya je sinzi ngo bavuze ko utebye ngo aza kuza kukwitorera ngo je sinagiye gucyo nakoze nashe nitura inzego nitura igipolisi navuga ati byo byose kibanza niyo mugwayi muhira
baranyagiriza ngo nuvure uwo muntu je nanjye kuva navuka kuva mbaho nunga abayonye kiyonza twakuranye n'abankuzi imbere barazi uko ndi umuntu yamye ari umuntu akunda gusenga Imana cyane n'ibiganiye
kuri uyu wa mbere kumuhingamo Alensebere mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yarashitse muri zone ya Kiyonza yaratahanye Yeronimu munyentore yahora kingiwe ku mugwa mukuru wa komine iruhande yo kubagabisha gucoshikira uwo munyagihugu mutabazi arabibutsa ko amategeko arindiriye abazokwihanira muri ubwo buryo.
Umuntu azofatwa yagiriye nabi mugenzi we yishuhune amagiriza uburozi nahoze wari imiryango y'abantu ijana bose bazofatwa ahantu yabibazwe kuko twasanze ari ibintu bitukisha igihugu bitukisha intara bitukisha umutumba wanyu mubayeko aho tuvuga uti leka tugende dufate wa muntu twiketse ko ibirozi twiketse ko kugira nabi ngo tumufate ngo tumwihanire ngo yatogeye abantu ngo yatwiciye abantu nibaza yuko itoba ari nzira nziza
icyo basaba hanini ni uguheba ingeso yo kwagirizanya uburozi mu mezi atatu aheze yaheruka muri iyo komine muri zone ya Kigina hari neza na neza ku mutumba wa Gaturanda aho umutama n'umutamakazi wiwe bari bagandaguwe ku murango riva abana babo bari kitwe ko bamugandaguye ku mvo zo kubagiriza uburozi ubwicanyi nk'ubwo bwaravuzwe cyane mu mwaka uheze no mu zindi komine z'intara ya Kirundo bwamenyekanye cyane bwakozwe ku mutumba wa Kavumu muri komine ya Kirundo mu mpera z'umwaka uheze icyo gihe abantu bane bo muryango umwe barishwe hakoreshejwe grenade yatewe mu rugo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakeneye tugume mu gihugu cy'u Burundi aho leta y'ico gihugu ibitije kubushikiranganje bw'imigendranire n'ayandi makungu yatanguye gutanga ibikoresho ishamwe handicap international riruka kugara imiryango yabwo mu Burundi gyahora rikoresha bamwe mu babihawe basaba leta kurondera abandi bagira neza wafasha kuko mu minsi iri imbere bashobora kugira ingorane hijanye n'ubukene bw'amafaranga mugenzi wacu Evariste nziko banyankayi Bujumbura dukesha ino nkuru harabidusigurira
Ibyo bikoresho bigizwe n'amamodokari 15, amapikipiki 13, amakinga y'abagendana ubumuga, ibikoresho byo mu biro n'ibindi umuyobozi mukuru ajejwe abarundi baba mu makungu, amashirahamwe mva makungu n'akorera mu gihugu ari nawe yatanguje icyo gikorwa yabwijwe ijya Amerika abagiye guhabwa ibyo bikoresho.
Umunsi twaramutse dukora iki gikorwa cyo gushyira mu ngiro amasezerano yarasinywe hagati y'u Burundi na Handicap International mu gihe yazakorera ngaha mu Burundi. Ayo masezerano rero aturekurira kugerageza igihe ishyirahamwe ryugaye kuraba ingene ibikoresho byahora bikoreshwa n'ishyirahamwe Handicap bihabwa amashyirahamwe yarasanzwe akorera ngaha mu gihugu na cyane cyane akorana n'aba bagendana ubumuga. Ayo rero harimo amashyirahamwe amwamwe yari mu ntara z'igihugu nka za Makamba, za Muyinga, za Gitega aho usanga hari ibigo ibyo bigo bigejwe gukorana cyangwa binatunze n'abantu bose bagendana ubumuga.
Abahawe ibyo bikoresho basanzwe barongoye ibigo bifasha abana bagendana ubumuga barashima iyo ngabire bahawe Furera Ngiye Jean de Dieu nuwo mu kigo cyo kumutwenzi mu ntara Gitega gisanzwe cigisha kikavura abana bagendana ubumuga icyo kigo cyahawe imodokari uwo mufurera akavuga ko igiye kubafasha byinshi
ingabire turayikengurutse cyane ishyirahamwe mpuzamakungu Handicap International ihora ifasha abagendana ubumuga kwiyongabirano y'imodoka biciye ku bushikiranganji bw'imigenderanire turakengurutse cyane iyo modoka kuko hari ibintu byinshi twakorana mu byo kuja ku rubuga tuja kuvuriraho abana bagendana ubumuga tuja kuraba abana baba kwigishwa bari kumwe n'abavyeyi tukabi gishinga bavura abo bana turaba yuko bavye bakurikije impanuro n'inyigisho ndetse tubashiriye n'ibikoresho nyunganira ngingo
uwo muyobozi ajejwe ubuhinga mu kigo cyo kumutwenzi avuga ariko ko naho baronse ibikoresho mu minsi za bashobora guhura n'ingorane zijanye n'uburyo agasaba leta y'u Burundi kubaronderera ayandi mashirahamwe mva makungu yo bafasha
kubyahora biko wanandika international tuzobura ingorane kuko cyane cyane batuzanira abahinga bavyigiye hanze aribo twakorana ariko turizeye yuko hashobora kubonekangira n'abandi boshobora guterera agacumu ku bumwe twosaba igihugu ko boshobora kuturondera abandi bantu boshobora gufasha umugambi Handicap yahora ikora ntuhagarare kuba ari ingirakamaro umugambi w'uburezi budakumira umugambi wo kuvura umugambi kudushikana ibikoresho byo gufasha gororangingo cyangwa umugambi kutuzanira abahinga bavyigiye bava hanze
umuyobozi mukuru ajejwe diaspora mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu arahumuriza abafise amakenga kuri kazoza
nta mpungenge na gato kuko leta y'u Burundi yariteguriye iki gikorwa yarakiteguriye nicyo gituma turi turabwira ko ubuyobozi bwari busanzwe kwikirana amashyirahamwe buzobandanya gukorana nayo igihe cyose bazobona ko bikenewe bazoraba ingene bitura ayandi mashyirahamwe yarasanzwe akora nk'ibyo cyangwa ayandi mashasha kugira igikorwa Handicap International kirakora mu gihugu ntigihagare ko cha gikorwa gikomeye.
Ishyirahamwe Handicap International yahagaritse gukorera mu Burundi kuva mu mpera z'umwaka uheze wa 2018 abarirongoye batanye n'akabando ibyasabwa na leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'intore wagati mu gihugu. Ivyo navyo byari byo gutanga akazi hisunzwe 60% vy'abahutu na 40% vy'abatutsi nk'uko biri mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. Bujumbura Evariste Nzikumana nka Ijwi rya Amerika.
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Kira yuno munsi idushikana mu mihana itandukanye y'intara ya Mwaro yabatwa baba muri iyo ntara batarijukira kwipimisha no kwirinda umugera wa sida. Kuri bamwe birabacabatera ubwoba kuko basigura ko kwipimisha byonyine bishobora gutuma bandurira mu ingwara. Francine ndeho ku bwa menyesha makuru ijwi rya Amerika tumusanga imwaro mu Burundi bayagenye iyo miryango.
Abatwa benshi barabifite n'ubwo bakuja kwipimisha
birashika hariho abatavyumva nka neza kanabo nyine ubuye bariko barajijwa kandi ngo bazoza barabimenye
tukabona ko hari abanse kuza kwipimisha ngo bamupimye ngo bace bamutera umugera.
Abo banyagihugu bari mu bwoko bw'abatwa n'umugwa w'abantu basanzwe babayeho mu buzima budashemeye mu Burundi baranikumira kwabonye ne ahandi naho ugasanga bakumirwa mu kibano. Twabasanze ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro batuyagira ko muri bo hari gushika ubu abataratahura janye n'umugera wa sida yamara rero uwo mutama w'imyaka hafi 60 abwita ubujuju.
Abatwa barafite ubwoba cyane buza kwipimisha avuga ati jewe ngenda kwipimisha abatwa ari umugera tugwara ariko n'ubujuju bakora.
Hari baza ko batagwara kubere
singira niko badashyirashyira nyamara ngira barashyirashyira ntavyo nomenye
n'ubu ntibaratahura
neza.
Uwundi mugenzi we basa n'abahuza mu vyiyumviro aremeza ko n'ubu hari bene wabo bataje kwipimisha kugutinya kwa ahubwo bohandurira indwara.
Ni benshi uhura n'ibigaba nka twebwe tuba turongoye abandi tuguma tubigisha kandi tukigera no kuba twembere tutubarira bo bakabapimira muhira ariko tukashe tubona hari abanse no kuza gupima bobo bagupimye bagaca muhani kiro cibiharage canke cifu kugira abone ko yataye uwo mwanya w'ibyaje kurondera atitwaje ngo ashararu gusa ariko tukabona ko hari abanse kuza kwipimisha ngo bamupimye ngo bace bamutera umugera. Ibyo bivana no kuba bakiri muri santira zo kwivuza mu Kirundi niyo babonye ugiye kwipimisha umugera bace bibaza ngo mvuke kwagwe kwipimisha ngo ngira ngo agenda arashurashura.
Abandi nabo bavuga ko bakira abana kujisho ariko uko biri kose bimwe bimwe mu bijanye n'uwo gera baratanguye kubitahura kubera inyigisho bahora baronswa iyo bagiye kwa muganga.
Je ntabwo mbona abagwayi mugera
wowe wabimenya gute
bari ko baraja kwa muganga zoshobora kumenyekana
murabana kujisho?
Oya turabana kujisho none nkiyuroye kwa muganga ukipimisha gwatusanga baganga bakaguhinyisha uti urakomeye ucubifata neza
abatwa baca nka kuje kwa muganga n'ubu barabaho
nyene murasanga nk'abashobora kugwara bakamara nk'iminsi bategeye kwa muganga ariko akarahira kuja kwa muganga.
Umuntu agiye kwa muganga aramenya amagara yiwe ukuntu yifashe ukamenya yuko ubwayo nk'umugera wa sita ushobora bakakwigisha ingene ufatamo ngene wifata kugira ngo ntiwandukize abandi azi yuko agwa yiwe umugera ategerezwa kutatiza nk'ikintu gitobora uruhu hanyuma akamenya n'ingene ubuzima bwiwe abutunganya akamenya n'ingene agenda mu miryango.
Ibyo wabimenye gute?
Nabimenye kubera nagiye kwa muganga birashika hariho abatavyumva nka neza kanabo nyine ubuye bariko barajijuka ngira ngo bazoza barabimenye.
Nkeshimana Jean Claude ni waserukira ishyirahamwe impunzi abatwa Uniproba muri iyo ntara ya Mwaro avuga ko kutamenya kwabo batwa gutuma bagumana imigenzo ya kera yo kutitwararika ibijanye n'amagara yabo byose ariko bisaba kwinyigisho zogwizwa.
Tebisaba ko haba inyigisho kuko kutamenya ugaca usanga batwa bakurenganisha nke bakuvuyemo na niyo mpamvu leta ari kuri kugira ramforo ikaba hafi abatwa kakagwizwa inyigisho haba mu vy'amagara y'abantu n'ivyo ari byose muri rusange. Je ndi umupastori w'umutwa mu bisanzwe turi turatunavyigisha no mu maeglise
tukabicisha mu migwi itandukanye haba mu migwi y'abagabo n'abagore cyangwa mu migwi y'abasore n'abigeme tukagira amaformasi ku mayeglize byumvikana rero nawe twindi muri community turaja hamwe tukadasubika ati nyabuna abatwa ntidusamare kuko hari ikiza kirashobora kudutera kake katwinjirana byumvikana rero ko kwa kuvugana hakacaba kumva kuko mu bihe byahera abatwa bagira ngo ntibashobora n'abahoto n'abatutsi mugubura abona abantu buturisivirize byumvikana rero ko umwana w'umutwe waje mu gisagara akaza gukorerayo agaca ava hariyo yamaze kubona yashiririye rero data wanje agatira terere nk'ibintu nibijyanye ushusanga yaraguye muri ako kabi
abakorera mu gisata cy'amagara y'abantu aho muri iyo ntara ya mwaro ntibashima kuvugira kuri mikro yacu ariko bamenyesha ko abarundi bo mu bwoko bw'abatwa baguma bakeneye guhimirizwa gutyo babanze batahure ko ari abarundi nk'abandi batazokwama babayeho mu buzima bisangije Francine ndeho ku bwayi mwaro ku bwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugabane wa Afrika avugamwo amatungo kama atari make na cane cane ari munsi y'ubutaka naho biruko abatari bake bakomeje kuvuga ko ayo matungo atakinini afasha Afrika n'abanyafrika ahubwo nyabuna ateza imbere yindi migabane byoba none byaravuye ku kinimba ariko bimeze ico kibazo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yakigarutse ko mukanya na Chanel Girumugisha n'umuhinga mu byo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere gestion des projets mu Gifaransa ari Kigali mu Rwanda basangiye ikiyago na Pierre Claver Sengiyumva we n'umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga akurikirana ivyerekeye politique akaba nonose ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu gihugu c'u Burundi Chanel Girumugisha atangura avuga gituma karere ka Afrika katiteza imbere
ivyo vuze n'ivyo gose kuko isagasheshwa rumuri murabona yuko akarere kacu ka Afrika gatunze mugabo atakintu gihinduka mu bijyanye no kwiteza imbere ariko nkuko mubivuze bigateza imbere abandi novuga yuko ahanini biva kuri twebwe nyene abanyafrika bikava ku ndongo zizacu ugene zagiye zirakurikirana zabyifashemo
namwe Pierre Clavel Sengiyumva mu vyibaza nikiye gituma akarere ka Afrika kadatera imbere n'utundi turere naho Imana yagahaye iyo amatungo menshi mu butaka
hariho mbanje no kuramutsa ubugenzanze aje kuvuga ni ukuvuga ko cyane cyane hariho ibintu bijyanye no gutunganya ibintu vyerekeye iby'ubutunzi cyangwa ivyerekeye iby'intwaro bitameze neza cyane kuravye nk'ingene bigenda mu buyandi makontina mu bindi bihugu mu bindi bice by'isi ariko cyane cyane waranavuga n'ibintu bijyanye ngira n'akahise nk'ibyerekeye nk'intwaro za gikoroni ziba zarahaciye ingene zishobora kuba hari ukuntu zabonye ibintu mugabo ntibashobore kubisangiza neza na ba nyene vyo igihe ibihugu byari bisubiye kwikukira inyuma y'intwaro
hari abanyafrika bidoga bavuga ko ibihugu n'Iburaya na Amerika ubushinwa n'ubuhindi biguma biza bikavoma ayo matungo ko biriko birasahura Afrika ayo matungo abanyafrika bidoga gutyo barafise insiguro kuri ico canke abo bantu bo hanze baravuga hari n'abavuga ngo naho twobibarekera nabo bikoze iki mu bivuga kwiki Chanel
ego cyane nibaza ko abo bantu bavuga ibyo bafise ukuri bafise aho bashingiye kuko ubiravye ahanini ibyo bihugu badondaguye nibyo biza gutora ubwo butunzi Afrika ifise ariko washaka mu gutora ubwo butunzi twavuga yuko babusahura kuko nitwe twisahura baraza bakabutora bafise uruyeri bafise ubwenge bakoresheje hama bagatwara no babwira umushinwa wavuze ko bwonyene bushobora kuba buza gutora ku isi yose ibice bishika 50% urumva ni cya kabiri cy'umwimbu w'ubwo butaka ku isi yose
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Thierry uratwumva
ndabumva
irindi zina huri
Njewe ni Tonio Hotel mba mchina.
Muburundi?
Ego muburundi.
Ufise kibazo wadza abatumire changi ichi mbirishikirizu.
Njewe pre mahanini sana mbibato tu sana wivu jenao watangu jo lomba ni maanere fanyo beja watakwe kupuka sinjo kwa abatumire nukwa ito lomba wambeko kuwa hii atakwe kuita wa telefon hato aliko ikibazo kimaki ali jeno haruwa kuicho kiyinu. Mano no kungana mu mugenza ntaje kuvuga ubunye ani ubituma afrika datera imbere kandi biva ku bakoloni badukoronije kwa kurabona nkubu nka karorero abazungu bataje muri afrika umwirabo yaracha kukuja ahantu agacura ikintu fate nk'umwambi nyako akamenya kubucura uko yemwivu ariko abazungu bamaze kuza cawe dukuramo baje bateye imbere kuturusha baca dushamwe izi wabo badukuramo izi wacu umva seke ko twebwe twaje dufata izi wabo izi yasa turabyibagira cyangwa tubumva rero kuko twaje twamaze kubyibagira nawe wahita dutwara ntitubibona kuko umva twe tubona cyacu mbere iyo bageze ko oro kuri ako kwabitira mbere iyi wacu numva ikaze cyane n'icyo
n'umwana
yanjye ni nk'u
murakoze
murakoze mwana
ego atiye kave muhavuga iki kuri icyo cyumviro chatye
mo muri rusangi harimo ibintu nibaza ko bifise ifatiro rinini cyane cyane nukuraba igihe nabo bakoloni bo baraje ukaraba urugezo twariko nibaza ko tutari twisumbuye cyane twari twisumbuye gose kuko umuntu yashobora gucura agacura ikintu kimwe cyangwa agacura ibintu bibiri akazomara inkinga kugira zodandaze icyo kintu kuvuga ko icyo bakora abantu ntibakora ibintu zovuga ngo gushinga inganda zikomeye hamwe bashobora gukora ibintu byinshi ariko icyo nagomba kumubwira nuko iyo tuvuze abakoloni nukuraba cyane cyane mu buryo bwo gutwara intwaro babo barazanye bobo icyo yafatira ko nukuvuga ko baje bafise imico yabo basanga na abanyafrika bafise iyindi mugabo babarushije icyo novuga ubuhinga tekinoloji cyangwa ibiki ibyo rero byasaba ko abantu babanza kubyiga kumenya ingene bikogwa hanyuma icyo umuntu yahora akora ari nk'umucuzi w'imihoro cyangwa amasuka cyangwa ibindi bikoresho uburyo yakoresha ntibwari ubwo abazungu barije bazanye cyangwa abo bandi banyamahanga ejo rero mubwira nuko ubu ibyo by'ubukoloni byaraheze ubwo ubu hariho ubukoloni bufatira ku bindi cyane cyane nko mu buryo bw'ivyimviro aho ushobora gusanga mbere ubu bobo babikoresha cyane cyane mu buryo bahinyanyura neza gupanga no gutunganya imigambi y'iterambere yabo n'iy'ubudandaji n'ibindi n'ingene bashobora kugiranira imigenderanire n'ibindi bihugu. Ibindi bihugu rero umunsi byitwa isoko, ni ukuvuga ko ari amasoko abantu bajya gushoramwo bakajya no gusumamo. Ukuraba rero ubwenge bobo bageze koko Afrika yoba yarashoboye gukurikiza umurindi n'umuvuduko bari baje bafise abo bandi, nukuraba rero n'ibindi bijanye niyo ibihugu biba byikukiye, simvuze ngo bihugu ngo biri mu bukoloni, mugabo ibihugu byikukiye hariho izindi ngendo bizeza kwiga cyane cyane nk'ibyo bita kunegosia, ari amakontra y'ibintu bagira bahane uvuga uti uraza ukora ibi hanyuma uzo unyimukire gutya nanjye ndonke ibi. Dukuraba yuko dufise ubumenyi buba bukwiye buhagije kugira ngo dushobore by'ukuri guhangana n'ibisabwa n'iterambere ryihuta cyane riko riraba muri iki gihe byerekeye ibintu by'ubutunzi. Niho rero henshi ushobora gusanga bavuga bati abashinwa bamaze ibintu, abandi bamaze ibintu, kera bari abayapani, umunsi hariho n'abandi bariko baraza, hariho n'ibindi bihugu byinshi mbere harimo n'ibyo muri Afurika bimwe bitanguye ahubwo mbere gusiga ibindi byo muri Afurika mu kuza hamwe mu nani zikomeye ziriko zirarondera ibintu byo gutera imbere kuri iyi si kandi biko bikora ibikorwa bikomeye ngira tubaza kubibandanya hanyuma.
Yego tubandanye Ruwimise nawe nyene ari ku murongo wa telefone, uri he ikibazo intererano?
Urakoze cyane, ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Ni ikibazo Afurika ifite umutungo kamere baraza bakawutukura bakawutwara, sindi ukuntu ndivuga neza mu Kinyarwanda, bakagenda ibyo bakozemo muri wa mutungo kamere wacu banyira bagatunganya, bamara gutunganya ibyiza bya mbere na mbere bikaba ibyabo kwego bakatwoherereza iby'inyuma urugero naguha kugevu angaha naguzi radio made in China ariko ndakubwiza uko ndari uwo munsi narafunguye ihitifa yo ngo yari pirate ubaye nibindi nkivye nje byo ushora kubona ariko nuko ngo sokudenda ubwenge ndagira ngo maze batumire ura mutungo wacu kugira ngo bawujyane bajya kutunganyiriza wabo bajya kweza ihigi pirate kukizo nganda batanze ngo bazuba kano muri Afrika hano none wahubwo bajya bakora nawa ibivye mu mutungo wacu babijyane wabo byakorewe inanga natwe byacu byabisigaranye mbega birashoboka ngo batumiremwe murakoze cyane murakoze mugira amahoro
murakoze Shane mu mwishure
abuze ikintu cyiza rwose kuko uko kuntu ubwo butunzi dusanganywe bugenda n'ibintu ni bimwe navuga nti ubutware bubi leadership mbi kuko bigenda tubona uko kuntu baza kubitora ni bya bindi bavuga bati nta creation de la valeur ajoutée nta nyungu nituzi gukora kugira ngo tubyaze umusaruro nkuko abanyarwanda babivuga uko urabona ubutare babukura muri bino bihugu byacu hanyuma nkuko yabivuze bakagenda kubuhingurira iwabo bakaca babugarura ari production bwazimbye hanyuma ugasanga ya matagisi ya mishahara ijya ku bakozi nimwe nababwira bya barera yote ibyo byose ubwo butunzi bwose bugahera iwabo ariko nibaza yuko twebwe nyine dushoboye kucukura tukongera tugahingurira aha nyene nibaza yuko ya matungo ahubwo yoheza akatugaruka ko hama tukabashora ko ni naho mbere byokoroha kuko murabona dufise icyo no kwita potentialite nyinshi dufise abakozi benshi bazimbutse dufise ubutare twoba twubatse ayo mahinguriro hafi yabwo nitwokenera transport ku buryo inyungu uyiharuye ni nini cyane rero inyishu bitwayironderera handi inyishu iri muri twebwe nyene iri mu barongozi bacu ku buryo twogerageza twebwe nyene tukaraba yuko ubwo butunzi dufise ari wacu ari ku babanyi twoheza tukabukoresha iburengane imbibe ahubwo tugira icyo tubukuye mu kiboneka gifatika hako arabo hanze boza kudutungirako
urakoze Deo nawe nyine ari ku murongo wa telefone Deo irindi zina
yitwa Deo aragatwite
uri he
ni Ngozi mu Burundi
ikibazo icyumviro
nagira mvuge ko kuri ibintu nyene bareko baravuga ngo ubutunzi bwo muri Afrika bukize ibindi bihugu je nibaza yuko kubera bataba bafite amashyirahamwe nyeka yobikora nibaza ko aricyo gituma nao dufate nk'ubutare nk'andi mu Burundi dufate nk'ubutare kubera mbona umenga cyangwa amashini yohingura ibyo baba bakeneye kugiramo nicyo gituma nyine batse nyine barabirungika mu mahanga nicyo gituma njye niko novibaza mu bisanzwe
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku vyerekeye matungo ari kamere ari munsi y'ubutaka bwa Afrika atashoboye guteza imbere akarere ka Afrika ahubwo yakoreshejwe n'ibindi bihugu akabiteza imbere kubavuga ko ayo matungo ari munsi y'ubutaka bo bari umuvumo aho kuba umuhezagiro mu bivuga ko ikitiye clavier
ni kuvuga yuko umunsi wabivuze ubivuga umunsi ko ubutunzi bwa Afrika bumeze nk'umuvumo nuko ngira cyane cyane araba ubwo butunzi nyine ari bwinshi mugabo ubukene nabwo bukaba ari bwinshi kurenza urugero bivuga kandi yuko tubiravye hariho mugenzanje buze bw'ibintu byerekeye nka leadership muri Afrika novuga ko hariho ahantu habaye novuga nk'imyaka myinshi cyane abantu bo barasimbye bivuga rero yuko twavuye uko twabaho muri kahise mu mbere y'imyaka ya 60 tujya mu ntwaro cyangwa mu matwara asa nk'ibintu abantu bari bagezemwo bo bari bamaze nk'imyaka irenga 5 bariko basa nk'abahinyanyura bivuga rero yuko igihe ibihugu byari byiheje kwikukira icyari gutangura kuba byari novuga gukushira ibintu kuri nivo y'ibindi bihugu aho byari bigeze rero ariko ibyo siko byabaye ku kuburyo rero ama priorite cyangwa ibyashye byigwa gushyirwa imbere y'ibindi cyane cyane ibintu bijanye n'ubutunzi cyangwa ikimugabo byabaye cyane cyane gushyiraho inzego n'intwaro zikora mugabo cyane cyane zigakora zikorera mu bintu bishasha zisabiza gusaba ubwenge hamwe n'impanuro abo bari bahagije kukoloniza cyangwa gutwara Afurika.
Ariko ze Fidela n'abatumire biwe bari kumwe mu kiganiro muri isanga mushobora kongera gusubira gukurikirana gikwiye cyose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA Kaburungu com mujahanditse muri isanga. Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma bifatikanije na Jewe Diane nahaze ku izina rya bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda rwo kubategwa no kubashikiriza amakuru y'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika. Twe ntitubifurije kubandanya muranigwa mu vyo muri ko mutwumviriza mukora.